uteze amatwi Ijwi rya Amerika. Ku makuru n'ibiganiro tubafitiye kuri iyi saha kuri mikro muri kumwe na Ange Fidele Niyongabo
naho Zine Munezero turabaha ikaze.
Kuva igihe umukuru w'igihugu cya Sudan aregwa ibi byaha hashize imyaka myinshi cyane, hagiye hazamo amacenga menshi ya politiki, ariko abifuza kumufata sinzi yuko babuze amikoro cyangwa se babuze uburyo bwo kumufata.
Ubwo ni umushikiranganji w'imigenderanire n'amakungu w'u Rwanda Louise Mushikiwabo avuga ko u Rwanda rutazota mu mbuto perezida wa Sudani Omar al-Bashir aje mu nama y'abategetsi b'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa Afrika i Kigali mu Rwanda. Inkuru n'ayandi makuru yo hirya no hino tubafitiye arimwo igitero c'intagondwa y'umugwi al-Shabab cyahitanye abapolisi bane muri Kenya, umwaka urangiye amasezerano hagati ya Iran n'umugwi w'ibihugu bikomeye umunani byo ku isi ashiswe ko no kuba perezida Assad atigeze ngo asabwa kuva ku butegetsi. Turayagaruka ku mukanya gatoya. Amakuru yo hirya no hino twabategurire rero twumvirize mugenzi wacu Rosine Munezero.
Tuyahere mu gihugu cha Kenya aho mu gisagara cha Kapenguria wike kwa kuba ari umwiyahuzi mu mugwi al-Shabab yisha abapolisi bane akoresheje inkoho yabo yongera afata abandi imbohe. Umukuru w'igipolisi muri Kenya Joseph Bwane yavuze ko bakikuje inyubakwa iri muri ico gisagara aho bariko baragerageza kubohoza abapolisi. Al-Shabab ivugwa ko ariyo yagize ibitero muri Kenya mu myaka iheze kubera abasirikare ba Kenya basanzwe bari muri Somalia kugwanya imwigwi y'iterabwoba. Mu gitondo cyo kuri uyu wa kane abagwanyi ba Al-Shabab bagerageje gutera ikirindiro c'abapolisi ku mbibe za Kenya aho ariko ntibirabananira. Umukuru w'igipolisi avuga ko abapolisi batanye mu mitwe n'abagwanyi ba Al-Shabab bicamwo abatari bake.
Inkuru yindi ivugwa mu karere k'ibiyaga binini. Malala Yousafzai ya ronse agashimwe ka Nobel ari mu rugendo mu Rwanda no munsi yagendeye ikambi y'impunzi z'abarundi ya Mahama akaba yahashikirije ubutumwa. Mugenzi wacu Itangishaka niwe ya Oriane Itangishaka niwe yakurikiranye ivyerekeye ubwo butumwa yashikirije.
My request on behalf of these girls would be to all international donors and countries that they should make education their top priority and should invest in these refugee children as they are the future if we want to see peace in all these countries that are going through conflict. For example, Burundi, how can Burundi see progress and success in its future if the future generation is not educated? So their education is the key to progress, is the key to success. Here are these young girls there. If you'd like, you can speak to them. They can share.
Muri ubwo butumwa Marara aravuga ko atatera mbere rishobora kuhaba ku isi mu gihe abana badashizwe mu mashuri. Muri urwo rugendo rero ariko ashimikira ku vyerekeye ugushira mu mashuri abana kugira ngo bafashe mu iterambere ry'ibihugu vyabo. Ku yandi makuru tubafitiye, haheze umwaka abaserukira igihugu cha Iran n'abaserukira umugwi w'ibihugu bitandatu bikomeye vyo ku isi bashitse ku masezerano gabanya umugambi werekeye ubuhinga bwa nuclear wa Irani mu gihe ibihano bikomeye mu by'ubutunzi ico gihugu cari cafatiwe vyakuweho. Muri iki gihe ayo masezerano ariko arashigwa mu bikorwa yaracari ukwinubana kw'izo mpande zishobora kutubahiriza ivyo ziyemeje vyose. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry yatangaje ko bakeneye kubandanya bakora kugira amasezerano bashitseko yubahirizwe neza. Avuga ko bategerezwa gushobora gutorera inyishi ibibazo ivyo byose bishobora kwaduka. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yavuze ko amasezerano yashitswe ko ari intambwe ikomeye cyane. Atangaza ko ayo masezerano yigijeyo ikiringo kuri Iran kubijyanye no gukora ibigwanisho ruhonyanganda. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi Frederic Mogherini yahayagije amasezerano yashitswe ko n'igihugu cha Iran. Umushikiranganji w'igihugu cha Iran ajejwe imigenderanire Mohammad Javad Zarif yavuze ko naho aya masezerano atabuza kanenge ko ari intambwe ikomeye cyane izoba ishingiro ry'imigenderanire mishasha n'amakungu. Yamara abadashigikiye amasezerano muri Amerika bavuga ko batarahindura aho bahagaze mu byiyumviro byabo ko aya masezerano atazotuma Iran ihagarika ibikorwa byayo bya gisirikare mu karere ko mu buseruko bwo hagati y'isi canke ngo abuze ico gihugu gukora ibigwanisho ruhonyanganda.
Umugujejwe gucungera agateka kazina muntu Amnesty International wasohoye icegeranyo kuri uyu wa kane aho udoma kuri utoke ubutegetsi bw'igihugu cha Cameroon ko gihohotera abo bafawo cafashe mu bagwanyi b'umugwi Boko Haram ivyo harimwo n'abanyagihugu barenga igihumbi bafunzwe bakononegwa ubuzima abandi bakicwa ari yuntine umu arongoye Amnesty International mu karere ka Afrika yo hagati no mu buraruko avuga ko vyari vyiza ko leta ya Cameroon ituza aba ububisha bukogwa n'umugwi Boko Haram umuvugizi w'igisirikare ca Cameroon Didier Bajek arabihakana we avuga ko abasirikare b'igihugu ciwe bafise inyigisho zihagije ko badashobora gukora ibikorwa mwe n'ivyo byo guhohotera ubuzima bw'abantu Isa Chiroma Bakari umuvugizi wa leta nawe avuga ko ico cegeranyo kitigeze kivuga ko kubanyagihugu ibihumbi bibiri by'abanyakamerune bahitanywe n'ingwano ya Boko Haram Amnesty International isaba leta guhagarika iryo hohoterwa bakareka abapfunzwe bakabonana n'imiryango yabo hamwe n'abashikiriza manza babo abantu bashika ku bihumbi 200 nibo bamaze gupfa bahitanywe n'ibitero bya Boko Haram kuva mu mwaka w'2009 abashika ku miliyoni 2 n'igice bamaze guta izabo bahunga kuva mu mwaka w'2013 Boko Haram yaraguriye ibitero byayo mu bihugu bya Chad, Niger na Cameroon
tukivuga muri ako karere igihugu ca Nigeria gikeneye hafi miliyoni 164 z'amadolari igufasha gutuma abantu ibihumbi n'ibihumbi baticwa n'inzara mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu ivyo vyatangajwe n'umutegetsi ajejwe gukurikirana ibikorwa by'ugutabara mu ishyira hamwe mpuzamakungu ONU ingwano ibandanya hagati y'igisirikare ca Nigeria n'umugwi Boko Haram niyo ivuga ko iriko ituma ikibazo c'inzara gitera cyiyongera mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu ingwano imaze imyaka 7 muri Nigeria yaragiramiye uburimyi n'amasoko yahitanye abantu barenga ibihumbi 200 abandi miliyoni 2 n'ibihumbi 700 barahunga muri Nigeria n'ibihugu bibanye vya Cameroon, Chad na Niger
abana ibihumbi n'ibihumbi bari hagati y'imyaka 5 na 14 nibo baharugwa kuba bakora mu gihugu cha Afghanistan abo bana bakora ubuzi bugoye cyane butera indwara bushobora gukubakomeretsa eka mbere bukanabica ivyo byatangajwe n'ishirahamwe rijejwe agateka kazina muntu ya America Human Rights Watch ni mu cegeranyo ryasohoye kuri uyu wa kane ishirahamwe Human Rights Watch rituma urutoke leta ya Afghanistan ko yananiwe gukingira abo bana Fatih Ahmadzad umuvugizi w'umushikiranganje ajejwe iby'akazi imibano n'abatishoboye avuga ko Human Rights Watch ritagize amatohoza yayo neza agahakana ko ibiharuro bitangwa atari ivyo umugwi ujejwe agateka kazina muntu muri Afghanistan uvuga ko abana bashika ku miliyoni 2 aribo bakora ubuzirimwe na rimwe bushobora no kubahitana
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC I programa ibiganiro vyacu tubibashikiriza imisi yose kuri Radio Inshuti ya bose imvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no ku Ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2 mushobora kandi no kutushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri www akaburungu radio yacu www.akaburungu.com Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC amakuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda hinama ihuza abakuru b'ibihugu mu karere muri Afrika ibandanye Kigali mu kiganiro yagiranye n'abamenyesha makuru kuri wa kane ibintu bikomeye biriko birashimikirwa ko umushikiranganje ajejwe imigenderanire y'u Rwanda n'amakungu aravuga ko harimwo no gukorana kw'ibihugu vya Afrika na sentare mpuza makungu mpana vyaha ikorera ilaye mu Buholandi Eric bagira ubusa afise ibindi kuri iyi nkuru
Aganira n'abanyamakuru ku ngingo nkuru abaminisitiri w'ububanyi n'amahanga bashyize imbere mu nama y'abakuru b'ibihugu ibera i Kigali mu Rwanda ku isonga abanyamakuru babajije Madame Louise Mushikiwabo Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda n'ibigihugu cyo kizubahiriza ubusabe bw'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rukorera he mu Buholandi ubwo busabe burareba u Rwanda kuguta muri yombi perezida wa Sudani Omar al-Bashir ku byaha bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu ashinjwa muri Sudani Minisitiri Mushikiwabo yatsembeye itangazamakuru ku Rwanda rudateze guta muri yombi bwana Bashir yavuze ko hashize iminsi biri urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rusabye u Rwanda kubikora ariko ministre mushiki wabavuga ko igihugu cyafashe ubwo busabe nk'ibirangaza mu gihe bari bahugiye mu bindi byinshi. Yavuze ko Rwanda rwubaha ibyemezo by'umuryango wa Afrika yunze ubumwe aho kubaha urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rutabereye umunyamuryango, kandi ko Afrika yunze ubumwe yasabye akanama ka Loni gashinzwe umutekano ku isi ko igihe umukuru w'igihugu muri Afrika akurikiranyweho ibyaha akiri mu mirimo yatorewe n'abaturage bagomba kugumana ubudahangarwa bwe, bityo ko perezida wa Sudan azaza i Kigali muri iyi nama yidegembya. Nk'abandi bategetsi benshi ku mugabane wa Afrika, ministre mushiki wabo nawe yunze mu ryabo yiko mu butabera bw'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ahe mu Buhorande, kuko asanga rwibanda ku gukurikirana abategetsi ba Afurika gusa. Aravuga ko ruriya rukiko rushyize imbere politiki y'ibihugu by'ibihangange kuruta gutanga ubutabera.
Iyo ubucamanza butangiye kuvangamo politiki nyinshi bidusaba guhagarara tukabitandukanye, politiki ikajya ha ubucamanza bukajya ibyaha. Rero byose abakuru b'ibihugu babaregwa ndetse n'abandi banyafrika bigomba kunyura mu nzira y'inkiko, ntago bigomba kunyura mu nzira za politiki. Ndibaza ko kuva igihe umukuru w'igihugu cya Sudan aregwa ibi byaha hashize imyaka myinshi cyane, hagiye hazamo amacenga menshi ya politiki, ariko abifuza kumufata sinzi uko babuze amikoro cyangwa se babuze uburyo bwo kumufata. Ntabwo rero nibaza ko bategereje ko azi Kigali kugira ngo afatwe. Icyo nakwemeza nuko twebwe nk'u Rwanda ku buryo budasubirwaho Perezida Bashir ari umushyitsi wacu, ni umushyitsi wa Afrika yunze ubumwe. Twakiriye inama yatumiwemo n'umuryango wa Afrika wunze ubumwe, sinshidikanya ko nta muntu ushobora kumufatira hano Kigali.
Hagati aho amakuru atangazwa n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters, aravuga ko ubuyobozi bw'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwatanze ikirego mu kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku isi burarega ibihugu bya Uganda na Djibouti ko byanze guta muri yombi perezida wa Sudani ubwo yari ku butaka bwabyo. Mu gushaka kongera kumenya aho ibihugu bya Afurika bikomeje kwikomora urukiko bihagaze, magingo abiteraniye muri iyi nama ku nshuro yayo ya 27, ministre mushiki wabo yasubije ijwi rya Amerika ko iki kiri mu byabafasha umwanya utari muto mu biganiro ariko ntikiratorerwa umuti. Yumvikanisha ko na bimwe mu bihugu byashyize imikono ku masezerano y'ubufatanye n'uru rukiko bishobora kurangira biyahinduye ubusa, kuko byamaze kubona ko Afurika ubwayo ifite ubushobozi bwo kwicira imanza ku banyabyaha. Urugero uyu mutegetsi yafatiyeho n'urubanza rw'uwahoze ari umukuru w'igihugu cya Chad Hussein Abre rwaburanishirijwe muri Afurika nk'u Rwanda ngo rwanyuzwe n'imyanzuro yaruvuyemo.
Hari ibihugu 34 kuri 54 bya Afurika biri muri uru rukiko, ibindi 20 ntabwo turimo. N'u Rwanda ruriya rukiko ntabwo twigeze turwizera. Ibyo bihugu rero ubu hakaba hariho akanama k'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga biga kuri icyo kibazo cy'uko urwo rukiko rujya ku murongo ibihugu bya Afurika birimo bikabonamo ubutabera, ubucamanza, cyangwa se ibihugu bimwe bigatangira gusohoka muri urwo rukiko kandi ibihugu birahari.
Ikibazo cy'intambara muri Sudani y'Epfo nacyo kiracyari mu by'imbere baganiraho muri iyi nama. Abategetsi baragaragaza ko ibiri kubera muri Sudani y'Epfo biteye agahinda. Ministre mushiki wabo yabwiye itangazamakuru ko ibishoboka byose byafasha abaturage ba Sudani y'Epfo bazabiganiraho. Sudani y'Epfo ni umunyamuryango mushya mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba, kandi uyu muryango ufite umutwe w'ingabo zitezweho gutabara mu maguru mashya aho rukomeye. Ministre w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda yavuze ko nibina bangombwa ku rwego rw'akarere bashobora kohereza ingabo. Biteganijwe ko nta gihindutse kuri uyu wa gatanu bwana Ban Ki-moon, umunyamabanga mukuru wa Loni aza muri iyi nama y'abakuru b'ibihugu ku mugabane wa Afurika, ahanini biga kuri iki kibazo cy'intambara zasubiye kwaduka muri Sudani y'Epfo. Naho ku ngingo y'amatora yo gusimbura Dr. Nkosazana Dlamini Zuma uyobora uyu muryango wa Afurika yunze ubumwe, umuryango w'ubukungu uhuriweho n'ibihugu bya Afurika y'Iburengerazuba ECOWAS mu mpine wasabye ko yakwigizwayo. Uwo muryango urabona ko nta wundi mukandida wa nyayo wari waboneka, ariko madame mushiki wabo yatubwiye ko nacyo bazakiganiraho, kandi ko byanze bikunze icyifuzo cya ECOWAS gishobora kutazahabwa agaciro kuko bakeneye ubuyobozi. Eka bagira ubusa, ijwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Erika kuri iyo nkuru. Malala Yousafzai yatsindiye agashimwe ka Nobel ari mu rugendo mu Rwanda. Uno munsi akaba yagendeye ikambi y'impunzi ya Mahama. Umumenyesha makuru wacu Tabita Mukamusoni yari yahishikiye. Tabita, wiriwe neza?
Neza Fidele.
Watubwira neza ukugene urwo rugendo rwa Malala rwagenze mu ikambi ya Mahama?
Ego Fidele, umwigeme Mahama nkuko Malala muranunga nkuko wedire kubivuga. Yatsindiye agashimwe ka Nobel uyu munsi, yagendeye ikambi ya Mahama aho yari agiye kuraba impunzi z'Abarundi ziri muri iyo nkambi na cyane cyane abana b'abakobwa, kuko kubwiwe asanzwe aharanira ukwiga indero y'abana, indero yo mu ishuri. Yabanje rero agishikayo yabanje kubonana n'abana b'abakobwa ubwabo, bamwe mu baserukire abana b'abakobwa kugira mushikirize ibibazo byabo bafise ata undi muntu bari kumwe hanyuma babone kubirabira hamwe bari kumwe nabandi uyu mwigeme kandi yari kumwe n'umubyeyi wiwe Zaudine hanyuma mu nyuma yahavuye avugana nabo bana ku mugaragaro ari kumwe n'umushikiranganji w'impunzi n'ibiza umufaso ni Serafina Mukantabana hanyuma mu nyuma aravugana n'abamenyeshamakuru atubwira ibyo yifuza ko wewe asandwa n'umuvugizi w'abana
y'abana biga washaka kuduciya ku mayange mu byashikirije
Mubye yashikirije yavuze yuko wewe yagize ibibazo ari umwana mutoya ariko acaratera imbere hanyuma acatangura kuvugira abana kandi mu byo yifuza iminsi yose buri mwaka uko ahimbaje imyaka y'amavuko aca agenda guhitangira iyo sabukuru yo y'amavuko aca agenda kuyisangira na bamwe baba bari mu bihugu bifite ingorane uyu munsi rero kuri uyu wa kabiri yari yahimbaje imyaka 19 y'amavuko nicyo gituma yaje kuyisangira n'abana b'abakobwa bo mu ikambi ya Mahama hanyuma yabemere yuko agiye kubavugira nk'uko asanzwe abikora ariko yababaje cyane no kubona muri iyo kambi ya Mahama hakiriho abana bagera ku 2700 batarashobora kujyanwa ku ishuri uyu mwigeme rero urugendo rwiwe rwanakiriwe neza cyane mu Rwanda kuko n'umushikiranganji w'ibiza n'impunzi yavuze yuko ari iteka ku gihugu kuko ibibazo bimwe bimwe batari basanzwe bari basanzwe bashikiriza ariko ntibishike imbere ko uyu mwigeme yahishike akabibona wewe iyo ashyitse ahantu hose akadodora imiryango iruguruka nk'urongoye ishyirahamwe ryita impunzi ku isi HCR nawe nyine yashimye urwo rugendo rw'uyu mwigeme ati ni iteka kandi barizigiye ko ibibazo bimwe bimwe mbere n'amafaranga ubu batari bafise akwiriye yo gufasha impunzi ko hariho ibibazo nk'ibyo bigiye guterega umuti
ku batazi Marara wobabwira gatoyi icyo ari cyo uwo ari we
Marara n'umwigeme w'umunyapaki w'umunyapakistani kazi yagize ingorane afise imyaka 12 yarashwe mu mutwe ariko imbere yaho yari yanditse ku makuru avuga yuko itegeko ry'abatalibani hamwe ryotorwa ryari itegeko rikinyiza abana babigeme kugira ngo ntibajyane mu ishuri ko ata mwana w'umukobwa yasubira kwiga mu nyuma rero nk'uko tuzabimenyesha amakuru yacu y'ejo hariho umutaribani umwe yaciye agaramurasa murasira mu modoka y'ishuri niho rero umwigeme yaje kumenyekana ariko n'imbere yari yamenyekanye cyane kubera iyo nkuru yari yanditse ativuga izina yari yaciye kuri radiyo BBC y'Abongereza yakorera muri icyo gihugu cyabo i Pakistan kandi igakorera muri urwo rurimi rwabo mu nyuma rero uyu mwigeme yaje kuronka akagashimwe ndiko ndaca ku mayange yaje kuronka agashimwe kitiriwe Nobel n'agashimwe k'amahoro n'agashimwe kadahabwa umuntu uwo ari we wese ni aba Mandela ba Desmond Tutu niyo bantu bagiye baronka ku gashimwe nicyo gituma rero uyu mukobwa ari umukobwa ahambaye cyane uraga nyine n'abantu bamwakiriye urabona ko ari umuntu mbere ashobora kuba afite igiti kirengengira ngo n'abakuru b'ibihugu dusanze bahora bashikuka abona abantu bose barahagurutse
urakoze yari umumenyeshamakuru wacu tabita Mukamusoni ari karavuga ku rugendo rwa Marara Yousafzai mu ikambi y'impunzi y'abarundi y'Imahama mu Rwanda
kuba twumva tariki 16 y'ukwezi kwa karindwi imyaka 20 izabishize ijwi ry'Amerika ritangaza ibiganiro mu kirundi no mu kinyarwanda
ibiganiro byaryo byagarurira abantu kizere cyo kumva radio nyuma ya radio yahembere ubwicanyi mu Rwanda no mu Burundi
abanyarwanda n'abarundi bakurikira ibiganiro by'u Amerika babonye ko radio yabafasha kwiyubaka kwizerana no gusana imitima
Radio y'u Amerika yabaye mudatenguha ihuza imiryango y'abanyarwanda n'abarundi yari yaratatanye
naho sakarusho Ikiganiro dusangira ijambo cyabaye urubuga rw'ibitekerezo bya bose mu myaka 20 ishize.
Ese imyaka 20 itaha izazana iki? Mu kiganiro muri isanga muzakomeza kubona urubuga rubafasha kumenya amakuru y'imvaho y'iwanyu no kwirinda ibihuha.
Naho kuri telefone zigendanwa tuzongera ibiganiro mu mashusho no mu majwi.
Aho muri hose mutugezeho ubuhamya bw'icyo ibiganiro by'ijwi rya Amerika byabamariye kugeza ubu uko byagiye bisimburana
Murabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika ivugiri Washington DC tubandanya amakuru yacu imibonano abarundi bari bamazemwe imisi ibiri yarusha yarangiye President Sylvestre Ntibantunganya yahoza atwara Burundi avuga ko yabangira kamaro naho hari abavuga ko atakintu kibonetse cyafunditswe tumutega amatwi mu kiganiro yahaye mugenzi wacu Frederic Ngundikije
urumuntu utamenyereye ibiganiro washora kwiyumvira uti nta byabaye nta kintu na kimwe kibonekeje giye kurangira kera abantu barabayibona ku inama yatanguye hari amajambo avugwa iminama igahera hari amajambo avugwa ariko je ko nayibonye suko nabonye yuko umuhuza yakoze igihe gihapaye cyane kuko yarongiye kandi arumviriza impande zose arumviriza uruhande rwabo nuvuga yuko bari kubugwi baserukira ubutegetsi arumviriza uruhande rw'abari batavuga ubutegetsi harimo mbere n'ababo muri haribo cyane cyane abo muri Senarede ibyo ariko byatumye umuhuza abona neza kandi ibibazo ariza kurongera inyishu kugira ngo mu minsi iri imbere ibiganiro bizoje gutunganywa neza
ikintu mubona bashitse ko nikihe ikintu umuhuza Benjamin Mkapa yahoze arongoye igihugu cya Tanzania agiye gushikiriza abandi bategetsi mu nama ikwibera i Kigali n'ibihe ku bwanyu
ico je novuga yuko yashitse ko nuko bwa mbere hoho abantu baje naho bari bamwe bipfuza bati abandi baje nagira mbere ndaguhe agakuru gatoyi kumbe wewe kashobora gushimisha kandi akagashimisha n'abandi bashobora kuba ariko barumva ikiganiro cyawe hari igihe nabona Dr. Jaminani bose bazi ko ariwe mukuru wa Senared ari kumwe n'umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu ariko kandi na Nyamitwe Wiri tuzi yuko ari mu biro by'umukuru w'igihugu bari ko baravugana imbere y'ihoteli yitwa Riturini je nkaca ndatagira nti naho base kuvugana imbere y'umuhuza bari ko baravugana naho botera n'amajambo ntacu kuganira gutangurira ngaho munta bizokurikira ntizontangaza hashitse aho bose bemera bati reka rero twicarane koko tuyage
ntibantunganya ikiyago hagati y'abategetsi kirahambaye kurusha amahoro abategetsi bo barundi muri iki gihe bari kora yaga hariho ubwicanyi bwabaye mu Burundi hafa munsi yahora ari umushingamateka aserukira Burundi mu nama nshingamateka y'ihugu byo muri Afrika y'umuseruko iragandaguwe ibiganiro bihambaye si ibiganiro byotuma amahoro aboneka mu Burundi buno nyine
nokuri kubona hari abarundi barandanya bapfa uri umurundi akurya igucawe cy'u Burundi na cyane cyane uri ndongozi ntari bijambo wovuga ntari jambo wovuga tari gezaho tugezaho kuko kwica abantu na cyane cyane kubona umupfasoni hasoni afsa munsi jewe nzi neza twarakoranye ku radiyo ndaramukurikiranye muri byinshi ukabona yuko koko hari umupfasoni yitonda nta wowe ndakimwe tutagisigura ko bashobora kubwakoda bwiwe noneho kira noneho kirazira kwaka ubuzima bw'umuntu kumvo iyo yova hose kirazira aha rero ni koko kuzivuze nibyo abategetsi abarongozi babandi ubico twokora nuko koko twogira ingufu zose zikenewe tukazishira hamwe kugirwa bwicanye ingufu zose subire mu gihugu
president Ntibantunganya hariho umushyanahe Paul Nkunzimana professeur Paul Nkunzimana yavuze ko mu gihe cyose ari amahanga abaha atanga amatike yo kuja muri ivyo biganiro ari amahanga atanga amafaranga yo kubaho abo bategetsi bose baje hariya ijambo ry'abarundi hagati yabo ridashobora kugira icyo rishitse ko ahubwo abarundi bashobora kuhabwa nk'amabwirizwa y'ukuntu gutunganya ivyabo aho kuvyitunganiriza bonyene aho muhavuga ko ivyashikijwe no mushyana
ndasomera ivyumviro bishikirizwa n'umuntu wese kuko burya mu kirundi koko nama ndabivuga kandi nawo ndabisubire ukwatsa ijambo abakwishe uko ubuje kuvuga abakwishe burya kandi iyo uvuze icyumviro ubuterereye wemeye kandi ko n'icyumviro ushikirije abandi bashobora kugira icyo wakivuze ko mugabo je ndibaza yuko guhura gaha hari abadufasha kugira abantu bashobore kuhashika cyangwa kugira ngo bashobore no gutunganya ibyo biganiro atari cyo kiri kibi ikibi n'umutima wacu turwe barundi utugurutse
Perezida Sylvestre Ntibantunganya ehoze arongo y'u Burundi murakoze cyane gose ku kanyamaduhaye
namwe murakoze cyane.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Rwanda umugambwe uharanira kwishyira no kwizana kwa muntu Pel utangaza ko utemeranya n'amashyirahamwe cyangwa ibihugu byo mu makungu bivuga ko mu Rwanda imigwi ya politiki atabwigenge ifise. Inkuru yakurikiranywe n'umumenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi.
Mu kiganiro abayobozi b'ishyaka rya PL bahaye abanyamakuru kuri wa kane, ishyaka PL ryagaragaje ko ritemeranya n'imiryango mpuzamahanga cyangwa abantu ku giti cyabo bavuga ko mu Rwanda nta bwisanzure bwo kuvuga icyo utekereje buhari. Vice Perezida w'ishyaka PL akaba n'umuyobozi w'Inteko Ishinga Amategeko, umutwe w'abadepite Mukabarisa Donatira, yabwiye itangazamakuru ishyaka ayobora rifite ubwisanzure buhagije.
Nge rero navuga ko mu gihugu cyacu rwose hari demokarasi isesuye, abantu barishyira bakizana bagatanga ibitekerezo uko babyumva. Natwe rero nk'imitwe ya politike dukorera mu bwisanzure uhagije, icyangombwa no gukora dukurikiza ibyo amategeko twebwe twishyiriyeho ateganya. Icyo dushaka twese ni ukuvuga ngo turashaka iterambere ry'igihugu, tukaba dufite uburyo dutanga ibitekerezo.
Iri shyaka ryijije yubire y'imyaka 25 rimaze rishinzwe ridafite perezida waryo kuko wahoze ariyobora Mitali Protais amaze umwaka urenga ahunze igihugu nyuma y'uko ashinjwe n'abagenzi be kunyereza amafaranga y'ishyaka agera kuri miliyoni 60. Nta byinshi byavuzwe n'abayobozi basigaranye iri shyaka ku kibazo cya mugenzi wabo. Gusa Vice Perezida wa mbere Donatira Mukabarisa yabwiye itangazamakuru ku kibazo cy'uwahoze ari umuyobozi wa PL kikiri mu iperereza ko ibintu biri mu iperereza bitajya mu itangazamakuru. Kuri iki kibazo humvikanye bamwe mu bayobozi ba PL basa nk'abakangurira abanyamuryango babo bataye ishyaka ko bagaruka ndetse n'abagize amakosa ko biteguye kubabarirwa. Uyu ni umunyamabanga mukuru wa PL Dr. Nyiramirimo Odette.
Mu Rwanda muzi ko twemera imbabazi cyane. Iyo rero umuryango utakaje n'umwe mu bawugize burya ububabaye, tukumva rero nk'ishyaka PL ntacyatubuza guhamagarira umunyarwanda uwo ari we wese kuza muri PL, kuko iyo turi kumwe tugahuza ingufu ibyo bituma tugira za mbaraga zituma dukora neza kurushaho, kuko n'uwaba yarakoze ibyaha akabihanirwa cyangwa akabyicuza icyo gihe ashobora gusubira mu murongo nk'uwabandi.
Iri shyaka PL riravuga ko ritaramenya niba rizatanga umukandida mu matora ateganijwe umwaka utaha ku mwanya wa perezida wa Repubulika. Iri shyaka rivuga ko iki cyemezo kizatangazwa n'abagize kongere y'umuryango. PL amutse itanze umukandida wo kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora ateganijwe umwaka utaha, ntibyaba ari ubwa mbere ko mu matora ya 2010 PL yari yatanze Bwana Higiro Prosperi kuyihagararira, aho yaje kugira amajwi ahwanye na 37% atuwe n'abaturage barenga hagati 68%. Umuyobozi wa PL by'agateganyo Madamu Kabarisa Donatira yabwiye abanyamakuru ko nibafata icyemezo cyo kuzajya mu matora ya 2017 iri shyaka rizatoranya umukandida ushoboye abanyarwanda bahundagaza amajwi ku bwinshi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Mu mwanya tuzaba dusoze ibiganiro n'amakuru twatwatiye kuri isaha ya mara imbere yawe, reka dusubire tubibutse amakuru makuru twababwiye. Twamenyesheje ko Malala Yousafzai yaronse agashimwe kitiriwe Nobel ari mu gihugu cy'u Rwanda, no munsi yagendeye ikambi y'impunzi y'Abarundi ya Mahama, aho yavuze ku kibazo cyo gushyira mu mashuri abana b'abakobwa, kuko abana b'abakobwa bafasha mu iterambere mu bihugu byabo ku isi.
Mu gihugu cya Kenya, mu gisagara cya Kapenguria, uwikekwa kuba ari umwiyahuzi w'umugwi Al-Shabab yishe abapolisi bane akoresheje inkoho yabo, yongera afata abandi imbohe. Umukuru w'igipolisi muri Kenya Joseph Bwane yavuze ko bakikuje inyubakwa iri muri icyo gisagara aho bari kwaragerageza kubohoza aba polisi.
Amakuru twari tubafitiye muri uyu mwanya ha nihagarukiye kuri mikromari 18 Fidel Niyongabo
na Rosine Munezero. Mugire umugoroba mwiza mwese.
Engineer yari Nelson Lopez, uwafashe amajwi nawe yari Innocent Kimenyi.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.